Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kinone mu Kinyarwanda. Mwiri binezera nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije akikwashikiriza amakuru yo kuri iyi saha. Abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baba muri Leta Zunze za Amerika bandikiye Perezida Joe Biden bamusaba gufasha mu guhagarika imvugo ziriba macakubiri muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Ibindi niyo twagarikiye Perezida wacu wa Amerika, kuko ari Perezida wacu, bari n'uburyo administration ya Amerika yafasha kugira ngo bongere kurindisha Jenoside y'abatutsi yariya muri Kongo, bahagarike buriya bwicanyi n'ariya magambo yo guhamagarira abaturage kwica abantu.
Uyo ni Dieudonné Ndinda, umwe mu bategeka mu kurwandiko rwarungikiwe Perezida wa Amerika Joe Biden. Inama rukokoma y'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza irabandanya mu Rwanda. Ubudagi bwatangaje ko mu gihe Urusiya bwoba buhagaritse gaz iva muri icyo gihugu, buzohura n'akaga gakomeye mu bihe by'ubukanye. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye nimutangwe nimukanye. Leka ya makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Inzego zishinzwe ijanye n'inganda zibikomoka kuri gaz mu Budagi zatanze zavuze ko mu gihe Uburusiya bwoba buhagaritse gaz iva muri icyo gihugu, Ubudagi bwohura n'akaga gakomeye mu bihe by'ubukanye. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tima Ishimwe.
Nyuma yo kugaragaza izi mpungenge Ubudage bushobora guhura nazo mu gihe gaze ibikenewe cyane mu gihe cy'ubukonje, Ubutaliyani bwahise bwihutira gutangaza ko bwiteguye gufasha. Bwumvikanishije ko buzafasha mu bijyanye n'amafaranga azunganira mu kuzuza ibigega bya gaze, hagamijwe kwirinda ibura ryayo mu gihe cy'ubukonje bukabije. Ni mu gihe ibindi bihugu byo mu muryango w'Ubumwe bw'Uburayi byo byamaze gushyiraho ingamba zizabifasha guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibicuruzwa. Izi ngamba ariko ntizikuraho kuba intandaro y'iki kibazo ariyo ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ikomeza kuza ku isonga ry'urugamba Uburusiya busa n'uruhanganyemo n'ibihugu byose byo ku mugabane w'Uburayi. Mbere y'uko intambara yo muri Ukraine itangira, Uburayi bwose bwakoreshaga gaze ingana na 40% yaturukaga mu Burusiya. Mu Budage ho hakoreshwaga gaze ingana na 55%. Kuri ubu ibihugu byinshi byahagaritse umugambi wo guca ikoreshwa ry'amashanyarazi n'amakara kubera iki kibazo cya gaz.
Urakoze team i Washington DC muri Leta Zunze za Amerika. Umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka ujejwe gutohoza igitero cyakozwe ku ngoro Capitol Hill ikoreramo inama nshingamateka urumviriza mu kanya abantu bari bashinzwe iby'amatora muri Leta Zunze Ubumwe zitandukanye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mu bo komite yatumiye uyu munsi harimo uwo twakwita nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Leta ya Georgia iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Brad Raffensperger, na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Leta ya Arizona iri mu burengerazuba bw'igihugu, Rusty Bowers, bombi bari kumwe na President Trump mu ishyaka rimwe ry'abarepublikani. Mu matora yo mu 2020, abakandida bari bakeneye cyane gutsinda muri izi leta zombi kugira ngo bashobore gutorwa ku rwego rw'igihugu. Joe Biden yazirushijemo Donald Trump amajwi make cyane. Trump yashyize igitutu kuri Raffensperger ushinzwe kwemeza ibiba byavuye mu matora byose kugira ngo amwibire amajwi anatangaze ko ari we watsinze leta ya Georgia. Raffensperger yarabyanze amusobanurira ko binyuranyije n'amategeko. Muri Arizona, Trump yashakaga ko Bowers yirukana koleji y'abatora yo muri leta ye no kuyisimbuza indi ya magendu yo kwemeza ko ari we watsinze amatora. Bowers nawe yarabyanze. We na Raffensperger barabwira komite uburyo Trump yabashyizeho iterabwoba nk'uko bavuga mu magambo yabo. Uyu munsi ni uwa kane w'ubuhamya komite yumva ku mugaragaro. Kugeza ubu yakiriye abatangabuhamya bakoranaga hafi n'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump igihe ingoro y'inteko ishinga amategeko yaterwaga ku itariki ya 6/2/2021. Bose bayibwiye ukuntu basobanuriraga Trump ko yatsinzwe amatora kandi ko atibwa amajwi, ariko we akanga kubyemera kugera ashyuhije abayoboke be bajya kugaba igitero ku ntumwa za rubanda zarimo zibarura zinemeza amajwi y'amatora bwa nyuma na nyuma.
Barakoze bagenzi bacu Tim na Toma dushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Lika haya makuru tuyatangulia mruguanda, ina ya maruko kuma haya mruguangu wa Commonwealth uhuza vihugu wikoresha urumi wichongereza ilabandanya mruguanda kumusi wayo wakabili. Hatangulia ina ma ihuliro ya mashirahamu igenga itaho ineza ywanya jihugu ni nguru yomu menyesha makuru wiju ya Amerika Pierre Clavera ni nguru ali ikigari mruguanda.
Maje gushanya mapya Afrika
ari nibindi nakifuza no kuzagera
tubashaka kuzaba umuartiste ari ku rwego rw'igihugu canke rw'isi.
Abona abanyeshuri ya Amerika yagendeye ibasanga mu kigo ca kirabana n'ugwaruka giherereye igikondo mu gisagara ca Kigali aho berekana ingabirano zabo zirimo izo gushushanya kuririmba n'ibindi. N'abana bagizwe n'impunzi z'abarundi abanyekongo hamwe n'abanyarwanda. Abo bana bakiri bato guhera ku myaka 5 twasanze bari barashushanya bifuza ko ingabirano zabo zimenyekana hakiri kare kandi bakanishimira ko barose aho berekanira ibyo bifuza kuzoba no kuzokora mu gihe kiri imbere.
Tangiye gushushanya mfite 3 cyangwa 5 Burundi niho natangiye gushushanya.
Ntago batoranya mbese bari kutwigisha
buri wese afite uburenganzira bwo kwiga umukobwa w'umuhungu na buri bwenegihugu bwose afite ariga
uburenganzira bw'umwana bakamuha n'umwanya wo gukina n'uwo kwerekana Imana.
Nabwira ababyeyi babo nyine bakajya babarekura ku buryo baza kugaragaza impano zabo kuko byanatuma bagera ahandi batayacekaga ko bagera agakora icyo yiyumvamo akagaragaza nk'impano ye.
Habumugisha Veniste nawe arashushanya. Yatanguye kubikora ku myaka 6 ubafise imyaka 17. Yabwije ujya Amerika kwa kunda gushushanya cyane cyane abantu bazwi cyane. Aha yatweretse ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ifoto urabisha amaso ukabona ko atibeshe na gatoya akifuza kwa zoronka amahigwe yo kuyimushikiriza mu ntoke.
Yanatangiye gushushanya ndi umwana kuva natangira Guardian kuko byankuzemo. Nakundaga kwibona ku ishuri nkaba tsundi ifoto bimeze bite bikane nkabona mu bishushanyo byose nashushanyije niyo foto narashushanya gato rero nzanye nanyushanya gake gake muri vacances bikamfasha kugira ngo nyishushanye neza. Nifuza kuzayemwereka nkamutungura kuko burya biba ari byiza iyo washushanyije umuntu ukamwereka icyo wamushushanyije nyine.
Mugisha Royike nawe afise imyaka 15 yatanguye gushushanya afise imyaka 5. Yabwije ujya Amerika ko ku myaka yiwe yatanguye kujya amafaranga avuye mu byakora atanga ubutumwa ku bandi bana ko badakwiye kurindira ko hari uwundi muntu ababonamwo ingabirano zabo.
Gushushanya bindimo kimwe nabwiye abandi bana bafite impano nimutegereze yuko ari ababyeyi banyu bazaza babonamo cyangwa undi muntu hanze tinyuka nawe bigaragariza impano yawe ushake uburyo bwose impano yawe wanyuzamo bigaragarira abandi.
Umuyobozi ajejwe guhuza ibikorwa mu kigo cya kirabo bana cashinzwe n'umuryango w'abagwide mu Rwanda Munezero Elia avuga ko bakira abana bose batarinze kubabaza inkomoko y'umwe mu ntumbero yo gutanga ubwisanzure ku mwana wese.
Nguvuga ngo nta nubwo tubakira tuzi ko ari abarundi nta nubwo tubakira tuzi ko ari abanyarwanda ahubwo hari nk'igihe ugira icyo ukumva umwana iyo avuga afite makisaje y'ikirundi ukamenya ko agomba kuba ari umurundi. Icya mbere umwana bafite impano ashaka kugaragaza ariko abakeneye n'ahantu yayigaragariza. Ni ukuvuga ngo mu burenganzira bw'umwana harimo no kuba impano ye ari yimuha umurongo w'icyo akwiye gukurikira.
Munezero Elia abandanya avuga ko umwana abakeneye aho yerekanira ingabirano ziwe bicyagasaba ko umwana yakwitabwaho mu gihugu cyose ahungiyemo kandi ntahohotegwe kubera ari impunzi. Akanibutsa ababyeyi kudashira imbere ibibazo byabo ahubwo umwana bakamukundisha igihugu arimo mu kumuha amahirwe yo gushikira ibyo ashaka gukora byose.
Ubwabyo muri Afrika ntabwo umwana w'umunyafrika akwiye kubafatwa nkaho atari iwabo. No, niyo yabona mu gihugu kiwabo hatari mamahoro ariko byibuze ikindi gihugu ahungiyemo akakiboneramo amahoro. Abantu bwabo barisanzuye ariko ntabwo wamenya ngo yasubiye iwabo bo batisanzuye kuko babo bamaze gukurira mu bibazo bavuyemo bahunze niyo baraha babumva ubuhunzi kandi babatekereza kuzasubira iwabo.
abanonosoye ibijanye n'imitekerereze ya muntu bavuga ko umwana akeneye gukangurirwa ingabirano ziwe akiri munsi y'imyaka 5 kugira ngo zibonekeze hakiri kare. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ritangaza ko abana aribo bakunze guhura n'ibibazo mu bihe by'umutekano muke, bityo bikabagiraho ingaruka zikomeye. Abana barenga 400,000 ntibiga, abarenga 200,000 baje bonyine canke baratandukanye n'ababyeyi babo, kandi bakunze kugwara indwara zidakira kubera kubura indyo nziza n'ubuvuzi. Impunzi zose zahungiye mu Rwanda zabiziba mu makambi no hanze yazo, muri abo abarenga 50% bari mu kigero cy'abana nk'uko UNICEF ibyerekana. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Urakoze Thierry Yves, muri atubabarira mu buhinga bw'ivyuma vyagoranye. Iyo nkuru nkuko muvyumvise ni inkuru yerekeye abana berekana ingabirano zabo mu ikampi y'amahama. Inkuru twateguriwe na Thierry Yves hari Kigali mu Rwanda. Reka rero tugaruke kuri ya nkuru twari twabamenyesheje, inkuru y'inama rukokoma y'umuryango wa Commonwealth ihuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icongereza ibandanya mu Rwanda ku munsi wayo wa kabiri. Tanguye inama y'ihuriro ry'amashirahamwe yigenga itaho ineza y'abanyagihugu. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Abaserukira amashami yigenga n'imiryango idaranira inyungu za politike mu bihugu bivuga ururimi rw'Icongereza bigize umuryango wa Commonwealth babona ko ata muntu n'umwe akwiye gusigara inyuma mu iterambere ry'ivyo bihugu. Aha abashimikirwa ko cane n'abagore, abana n'abagendana ubumuga butandukanye buboneka n'ubutaboneka ku mubiri. Ndetse abo bagendana ubumuga muri uwo muryango w'ibihugu 54 bemeza ko basigara inyuma mu migambi y'iterambere igenegwa abanyagihugu, kandi ko mu bihe by'ibiza nk'igihe c'umugera wa corona n'intambara bibagirwa akaba ari bo bahasiga ubuzima kurusha abandi. Richard Raiza n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abagendana ubumuga muri Commonwealth yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ati ntibyoroshe kuko ari inzitizi nyinshi zituma dukumirwa agateka kacu ntikubahirizwe. Bamwe batwita ko ataco dushoboye canke ko turi bantu nikora, ariko sivyo na gato. Ni naco gituma ibihumbi n'ibihumbagiza muri twebwe bagendana ubumuga bapfa ku mwaka kuko tutitaweho nk'uko byategerezwa. Natwe dutegerezwa guhaguruka tugahangana kugira ngo uburenganzira bwacu bwubahirizwe. Nko mu bihe by'intambara canke ibiza, abambere basiga ubuzima ni twebwe. Muri corona chancho twazihawe ubugira kabiri canke gatatu inyuma y'abandi. Amakuru ntituyahabwa neza, akarurero n'abatavuga ntibumve canke ntibabone. Urumva ko bigoye ko bamenya amakuru. Mu Buganda hari n'abafunzwe ngo barengeje amasaha yo gutaha canke basohotse bitemewe mu gihe caguma mu rugo, kandi nabo batigeze babibwirwa mu rurimi bumva agwe bimenyetso. Amareta kwiye guhaguruka agakingira neza agateka kacu. Mugenzi we Samuel Munana, umuyobozi w'urunani rw'abagendana ubumuga bwo kutavuga mu Rwanda, ashimangira ko abafise ubwo bumuga bagiye kwa muganga babura ingene basigura indwara zabo kubera abaganga benshi batumva ururimi rw'ibimenyetso bakoresha. Mu kuganira n'Ijwi ry'Amerika, imvugo ya Munana twayisiguriwe n'uwuzi ibimenyetso by'abafise ubwo bumuga bwo kutavuga.
We have to think about the inclusive.
Ati dutegerezwa kwiyumvira tugashiraho ubuvuzi budakumira uyu cankuriya. Twebwe tutabona ntitwumve canke ntituvuge ni kibazo gikomeye iyo dushitse kwa muganga, kuko nabaganga bake bazi neza indimi zacu z'ibimenyetso. Iyumvire ko ibanga riri hagati ya muganga n'umugwayi rimenywa ubwa mbere n'ubundi abwirizwa gusubiramo ururimi rwacu. Nagateka kanje kaba gahungabanye. Aho ni gihe imiryango itaturekeye muhira ikatunyegeza kagwayo canke ntitwige. Amareta hindura ingendo yigisha n'abaganga indimi zacu. Umuvugizi w'imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda, Joseph Nkurunziza Gyarasa, ahamagarira amareta atandukanye kwibuka gushira mu migambi y'igihugu abagendana ubumuga kugira ngo n'ijwi ryabo ryumvikane.
So bakwiriye guhabwa umwanya wa mbere kugira ngo ibibazo byabo byumvikane. Y'ibibazo byabaye y'imihindukire y'ikirere yabaye abadafite ubumuga barabasiga ntihagire ubavugire. So ni ngombwa ko abafite ubumuga bazanwa ku meza aho za politike ziba ziganirwa n'igenamigambi kugira ngo izo politike n'igenamigambi zisubize ibibazo by'abafite ubumuga.
Umukuru w'inama nshingamategeko Mukabarisa Domitir yuguriye iyi nama abona ko ari akaryo keza ko kuvugana ibibazo bihanze abanyagihugu muri rusange kugira ngo iterambere ntihagire n'umwe risiga inyuma.
Is an opportunity to re-engage.
Ati nakajyo ko gusubira tukirimbura tukaraba neza ko atanumwe dusize inyuma mu iterambere uko yo bameze kose haba mu nzego kwa muganga n'ahandi abantu bose bangane kandi bahabwe ibyo bari kuriwe ku rugero rungana hanyuma dufatane mu nda kugira ngo twese twubake ubushobozi n'icyizere. Aha rero amashami yigenga murafite igikorwa gikomeye kugira ngo ibi bishikwe ko maze abanyagihugu baringa imirire 2 n'ibihumbi 600 babeho neza muri uwo muryango. Murabikitagenda neza nicokogwa kugira ngo ubwo butungane bushikwe ko muri Commonwealth cyane cyane abanyantege nke bitabwiho kurusha abandi.
The most vulnerable of our people.
Imiryango irenga 1,000 niyo yaserukiwe muri iyo nama ya Commonwealth, imwe muri zine zitegekanijwe gutangurira iy'abakuru b'ibihugu izoba ku munsi wa 4 n'uwa 5 bitekanijwe ko bashira hamwe ivyumviro n'imigambi babona yohinduka muri politike z'ibihugu kugira ngo abagendane bumuga n'abanyantege nke bitabweho kurusha uko biri ubu. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Urakoze Clavera, inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini zirabandanya. Ishirahamwe ry'abanyekongo b'ubwoko bw'abatutsi bafise ubunyagihugu bwa Amerika risaba perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden ko Amerika yofasha kugarukana amahoro muri Congo. Mu rwandiko bamushikirije bamusavye guhagarika ico bise inyifato y'abanyekongo bamwe bamwe bariko baterakamu abanyagihugu kabasaba guhiga umunyarwanda canke umunyekongo wese wo mu bwoko bw'abatutsi ari kutaka bwa Congo. Twavuganye n'umukuru w'iryo shirahamwe rifise icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dieudonné Ndinda.
Soko yese ubundi nyine kuko bivuze ishirahamwe abatutsi community y'abatutsi baturuka muri Congo tukareba uburyo tubaho hano, uburyo tuje imbere mu culture, mu mico, mu mashuri. Ariko ibibera hari iwacu rero byaduteye impungenge cyane, icyatumye twandikira perezida wa Amerika wa Etats-Unis, perezida Joe Biden, twebwe bamwe abanyamuryango wacu bamwe n'abanyamerika abandi n'abatuye muri Amerika permanent resident abandi n'abanshi bahunga ibibera n'ubundi biri iwacu. Ariko none ko ibyo twabonye, ibyo twumva, ibyo tuganira na bene wacu baririya muri Kivu kuri Goma, nuko n'ikinshasa kubera ubu ngubu bari kwica abantu bene wacu, bari kugenda batanga ama speech, abayobozi bamwe batanga ama speech yo kugira ngo batangire abaturage bafata ibifaranga batangire bateme bene wacu. Twabibonye n'abandi batwite, ahubwo twabonye uwo muri Maniema batwitse Kinshasa bafata imipanga bahagarika amamodoka batangiye gushaka gutema abantu. Ibi ngibi niho twabyandikiye perezida wa Amerika, kuko ari perezida wacu. Barebe uburyo administration ya Amerika yafasha kugira ngo kongere kubindi jenoside y'abatutsi hariya muri Congo.
Icyo mumusaba mu majambo make ni iki?
Bahagarike buriya bwicanyi n'ariya amagambo yo guhamagarira abaturage kwica abandi. Niba hari ibindi bibazo babishaka uburyo babirangiza, ariko babuze abaturage bamwe kugira ngo bashake kwica kumara ubwoko bw'abatutsi bo muri Congo. Ni ubwoko kandi moko ntabwo tubona kubera iki bagomba guverinoma igomba kwicara aho ngaho ikareka abaturage bagashaka kwica abandi baturage. Amerika rero ikorana cyane na guverinoma ya Congo, twagira ngo babwire abategetsi bo muri Congo barikemuye abwicanyi.
Mwiteze inyishu nka ryari?
Ubu ngubu ibaruwa iramugeraho none, twayohereje mu kwa 5, iramugeraho none cyangwa ejo. Ubwo dutegereje yuko muri iki cyumweru yadusubiza, kandi twahaye n'amakopi State Department, twahaye amakopi Senate na House of Representatives, donc abadepite bose babonye amakopi, ngira ngo muri iki cyumweru tubabona ibisubizo n'amakopi twahaye abasenateri baturuka mu masteti yacu nabo twabahaye amakopi bamwe turajya kubareba no ku mabiro yabo ubwo muri kimwe nikirangira ngo tuzaba tumenya ko bigana
niko kimutandikiye abategetsi bo mu akarere ka Afrika yo mu buseruko cyane cyane umukuru w'igihugu cya Kenya nawe nyine afite uruhare ruhambaye cyane rwose mu kurondera inyishu z'ikibazo cy'intambara mu buseruko bwa Congo.
Nabyo turabiteganya, turabiteganya kwandikira East Africa Community na UA kuri iki kibazo, ariko twagize ko turi Abanyamerika kandi twari dutuye hano muri Amerika, twagize ko ari byiza gutangirira kuri guverinoma yacu.
Ingingo mwifuza ko zafatwa muri iki gihe haba na Leta ya Congo canke abategetsi bose muri kumurandikira, ingingo mwibaza ko yofatwa amaguru masha ni ihe kuri icyo kibazo cyose?
Ikindi cya mbere twakwifuza ni uko guverinoma igenda ikabivuga ahagaragara. Ejo twabonye ya ministra muri interior wo muri Congo yarabyangamaganye, ariko ntabwo bihagije. Bagomba kujya kuri radio, bagomba kujya kuri televiziyo bakabivuga, kandi ababikoze baragerageze kubikora bakabafunga bakabahana. Hari kumwe ofisiye uri kuri Goma w'umupolisi wagiye imbere y'abaturage aravuga ngo nibafate imipanga batangire batema abantu. Kuba umuofisiye aracyahari ntabwo bitatu bamutwaye arahari, none abaturage sindi babona umuofisiye uhamagariye gutema abantu ahari, arabikora koko. Nuko bagomba guhana abatangiye kubikora kandi bakabivuga neza yuko bitagomba gukorwa. Ibyo twifuza.
Dieudonne Ndinda, umukuru w'ishyirahamwe Isoko USA, ishyirahamwe ry'Abanyamerika bafite amamuko muri Congo, cyane cyane mu bwoko bw'Abatutsi. Murakoze cyane rwose ku kanyamahari radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika yasamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Kuri uyu munsi wa mbere uheze itariki 20 y'ukwezi kwa gatandatu, wari umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Congo zivuga ko mu myaka igera kuri 7 zimaze muri iyo kambi zateje imbere urwego rw'ubucuruzi n'ubuhinzi mu ntumbero kugwanya inzara n'ubukene. N'inkuru yo mumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari yuvira.
Ugeze muri inkambi ya Rusenda iri mu birometero 60 n'umujyi wa Uvira, usanga impunzi z'Abarundi zitabira imirimo y'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse no gutwara za moto. Bitandukanye n'uko byari bimeze mbere y'uko inkambi ishingwa mu mwaka wa 2015. Bigirimana Musa yageze muri inkambi ya Rusenda mu mwaka wa 2015, asanga hari ibintu byinshi impunzi zahinduye muri iyi myaka 7.
Hama mu ikambi naho nyine aho dusanzwe tuba, urabona ko hari ibintu byinshi byo gukora, usanga n'abakongomani wabatabiriyo baza kubihiga mu ikambi twebwe abarundi aho dusanzwe tuba, ugasanga baraza kurangura amafarine, bakaza kurangura ubufu, imiceri, hariya kubabanyi batwakiye. Ibyo ntabibayo kuko twashitse ngaha nta munsi n'umwe nigeze mbona imoto ihagaze kuri parking. Uno munsi ugiye kuraba hari imoto zirenga novuga n'igihumbi ziri ngaha mu Rusenda no mu ikambi.
Hakizimana Alexandre ni impunzi yo muri village ya gatanu yo mu nkambi ya Rusenda, avuga yuko binyuze mu mirimo y'ubuhinzi yakoraga ubu afite amaduka acuruza ibiribwa ndetse n'utubari mu Rusenda.
Tanguriye ku bintu by'inzoka, nadandaza inzoka, natanguye ku ikazi ya zitanu, ndaduga tenda unsika ku ikazi ya 50, ndongera ndaduga ndasa ku ikazi ijana, tenda umpindura akazi ndahora nkora, ndinza mu bintu by'indya nabyo ndinziramo, ndadandaza. Ubu rero ndamaze gushika ku rwego rwo kurangurisha, umva yuko nakomeza urugamba.
Dieudonne Shaki nawe ni umwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi, akora imirimo y'ubucuruzi. Avuga yuko yatangiriye ku gishoro cy'amadolari 250 yavanye mu mirimo y'ubwubatsi, none ageze aho akoresha abantu 9 mu tubari twe n'amaduka ye.
Ni kuvuga ngo maze imyaka 6 ndiko ndakora, uko nagiye nkora nagiye n'ingoma ngenda nduga buke shamuno mwanda madakuru ngutahe, nanje ndafise depo yo kuranguza ibinyobwa, ndafise utubare tubiri, ndetse mu kazi nkora kumunsi nagiye ningunganya kuko n'ubusi nicara utuzi nkora, mfisemo abakozi 9 ndiha ku kwezi.
Gusa nubwo biruko zimwe muri izi mpunzi zari zifite amatungo, zivuga yuko umutekano muke watumye amatungo yazo zari zisanzwe zorera muri inkambi asahugwa.
Nanakoza karaka, hanyuma ndaronka amahero gukota, ndarima kambati, ndagurisha ncandaronka y'inkoko ndaronka na yagahene nuko ncanda ndaronka amafaranga y'inka amafaranga anga n'ihumba majana 350 ndashira inka ngaho ndayigurisha ubwa mbere irunguka ndaronka inka zibiri nari ngeze ku nka zishika zitanu harimo zibiri zifise amezi umwaka wa 2021 muri inkambi harabaye ikiza cyo kwibwa inka
ubuyobozi bwa grupu mwe bararanoro ane inkambi ya Rusenda iherereye mu bwemeza yuko impunzi z'abarundi muri imyaka 7 zimaze mu Rusenda zateje imbere ibintu byinshi birimo ubuhinzi ubworozi ndetse n'ubucuruzi Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira.
Ijahiri yari kumata. Niki nguhinyegera ariko. Abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibugo.
Eh yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Rekada.
Ndiye bugo.
Ngwiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Ya pa 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 pa. Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Gloria.
Nchuti mwese du teramanye mukanya turasozera ibiganiro vya kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabwiye ko abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baba muri leta z'umwe za Amerika bandikiye president Joe Biden bamusaba gufasha mu guhagarika imvugo zibiba amacakubiri muri Republika ya Demokrasi ya Congo. Twabwiye kandi ko inama rukokoma y'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza ibandanya mu Rwanda. Tukavuze kandi inkuru yuko Udagi buvuga ko mu gihe Uburusiya bwoba buhagaritse gaz iva muri icyo gihugu ija mu bihugu bya Buraya buzohura na kaga gakomeye mu bihe by'ubukanye. Twongeye kandi turababwira ko nk'uko muwizi kuri uyu munsi wa mbere uheze itariki 20 y'ukwezi ukwezi kwa gatandatu hari umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikampi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Congo zivuga ko mu myaka igera kuri 7 zimaze muri iyo kampi zateje imbere urwego rw'ubucuruzi n'uburimyi mu ntumbero yo kurwanya inzara n'ubukene. Yindi nkuru yerekeye impunzi twabwiye ni inkuru ivuga ko urwaruka mu gihe cyose mu gihe isi yose yuka uyu munsi mukuru umwana wese yaba impunzi canke umwenegihugu mu gihugu cyose arimo akeneye aho yerekanira ingabirano afise kugira ngo ashobore gukura neza no gutegura kazoza kiwe akiri muto. Ndabona rero akanya katujanye mu kurindira reka tubashyize aka karirimbo ka Clarisse Karasira kitwa Tabara.
Rengera Rengera Banu bawe Rengera
Mana Nyiri birema Injinga Natakama Abana niwe uwa suweze mine Unga margi meshi ya vera bonisi Atakamba umutita marmani joro Abanu marana niwe awani marako merete yewe mana gahore Ira, dire, tanga agahenge tizindwa